radio indundi culture amakuru mu kirundi
ndabahaye mwiwe mwese muteze amatwi ibiganiro vyacu kaze murano makuru yo kuri no mugoroba afatiye kuri imi bikuru bikuru imitumba itandukanye yo muri zone ka barore commune kayanza mu ntara ya butanyerera irakenye inyuma kwa rusangi nk'amavuriro yegereye abanyagihugu n'amabarabara atunganijwe neza abanyagihugu ibi baravyidogera babona ko bitumvikana ingene ico gice coke na mwizo nyuma kwa kandi gicukugwa mu butare ugwego gw'abashingwa manza b'igitega ruvuga ko gwashoboye kuburanira abafungwa barenga amajana 280 mu kwezi kumwe kwa gatatu guheze ubufasha bwaranguwe n'umugwi w'abakenyezi muri ugo gwego hagati aho gwego gw'umuhuza w'abarundi gogwe yamiriza ingendo yo kugomiza mu mabohero abantu bejejwe muravyumva muri ano makuru nayo umuryango sahwanya Frodebu usaba kuri n'umutungane kurupfu rwaho zari umukuru w'igihugu Sipiriano Ntaryamira mu myaka y'1994 nibi muravyumva murano makuru ayana yandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba mwiriwe ano makuru mugiramo yashikirizwe na Kristalize Harerimana afatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Matiyo abona Yesu abanyagihugu bo mu makarti ya komine Ntahangwa aherutse gutorwa abagwayi bakorera barenga 30 muri inondwe basaba ko intwaro yo kugarira bene amazu apangisha atagiye utuzo tw'ubwiherero bashikiriza ko naho bokora isuku utwo tuzo atatu hari batoreka gutegwa na korera babishikirije inyuma yaho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butangarije ko abantu badafize utuzo twasugumwe bashobora kugarirwa impango no gutozwa amadabo ni nkuru tubaza mugenzi wacu Olivier Kwizera
ushitse mu makartiye amwe ya komine Ntahangwa nko mu bice bimwe bimwe vya Bukirasazi Kangana ubanza zose ziri muri zone Kinam wakigwa n'umunuko w'amazi mabi ateze hagati mu mifurege cha mu mihana y'abantu muri iyo mifurege harunze ibicupa bitabora bitandukanye nk'uko badaherutse gusukugo tubajije abegereye mihana yaho bavuga ko gukora isuku bikiri nk'umuzi wibuye mu gihe ubukene bw'amazi bukiza kwisonga ivyo bikunyugwa nike naryo tuzutubwiherero mu mihana imwimwe
nuguri mwene urupangu nako tutagerageje umubwira ko ategerezwa kudukorera toilette na douche kubera toilette na douche nago bimeze neza birabumaguritse nawo ngivyo urabyibonera
baba bari ko arica abantu umwana aragwara n'umuntu akuza akagwara urumva korera nifata umwana ifata abantu bose
uno mukenyezi we avuga ko hato abantu babiri bagwaye korera mu kwezi guheze ariko kugeza ubu hakaba harumanye kiringo cy'amezi abiri akazu ka sugumwe kuzuye kataratunganywa
uburyo bw'uko n'abantu bavuyemo ngaha mu pangu nyene baragwara korera baragenda kwivuza barakira aje ntago yitayeho ngo avuga ati abantu ko bagwaye reka ndabagirire ndabubakire abandi nibaze bashikirwe nibaze bafatwe nabo
abo banyagihugu bavuga ko atahada ubucibwa ngo barihe kuko badasiba kuri amafaranga be namazu
twege twiyumvira kuko turabapangaye twiyumvira yuko amanda atari twege twayatanga yotanga mwene rupangu kuko dutanga amahera kandi tuguma tumusemerera ngo dukorere itwarete bikamunanira none ko dutanga amafaranga ase kare tukagikwa ko tukamubwira wumva twege twatanga mande gute
kwera ko vyanse ko abapangisha amazu babitunganye bo basaba bajeje intwaro kugenzura muri ayo makartiye kugira harangwe mu isuku
abajeje intwaro bakaraba bene impango bakabahimiriza gutunganya impango zabo neza kugira ngo nabo abahangiye kugira ngo babane amagara meza
batu kurira bakuye kudufasha bakaza tugafashanya inzu itagira itwarete imeze neza bakayitwugarira kuko twebwe baradusuzugura
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje kuri uyu wa kane mu kiganiro n'amenyesha makuru ko mu makartiye ya zone Kinama na Winterekwa hamaze kumenyekana abantu 38 bagwaye korera kuva ku munsi wa mbere w'inondo umushikiranganje Redwine Baradahana yamenyesheje kandi ko urugo rwose rutagira akazo k'ubwiherero rushobora gagwa hamwe n'ibindi bihano bizokurekera kuva kwigenekerezo rya gatandatu ndamukize uyu mwaka turimo
arakoze mugenzi wacu Olivier Kwizera imitumba itandukanye muri zone kabarore ya komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera irakenye inyuba kwa rusangi nk'amavuriro yegereye abanyagihugu n'amabarabara atunganijwe neza abanyagihugu ibi baravyidogera babona ko bitumvikana ingene ico gice coke namwo izo nyuba kwa kandi gicukugwa mu butare basaba ko abakorera muri ico gisata boba abambere mu gutanga intererano yotuma zitunganywa gushasha ko kandi abo banyamitahe bo kunganira mu ngorane ziri mu gisata c'inyigisho zituma abanyagihugu basabwa intererano zitandukanye ayibutanyerera ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jean Nahimana
Abanyagihugu bo muri iyo zone ya Kabarore bamenyesha ko amabarabara y'imigenderanire ameze nabi kumva z'uko arangwamo ibinogo akongera akanyerera mu gihe cy'imvura. Ayo mabarabara nyene ngo kubera ari nayo abimba ubutare bacishamo imidugisho y'ubwo butare, abo bantu ngo bayakoresha agakomera mu gushiramwo gravier kugira abanyagihugu boroherwe mu kwiyunguruza. Ku kijanye n'inyubako rusangi nk'amavuriro, bamenyesha ko ku mitumba ya Yandaro na Mutana atamavuriro ahari, aho abanyagihugu baterezwa kugenda urugendo rurerure baja kwivuza ku ivuriro rya Mukona n'iryijene. No ku mutumba wa Munege naho nyene ngo barakeneye ivuriro kuko bategerezwa kujabuka uruzi mwogere kugira bashobore gushikira ivuriro. Iyindi ntererano abo bakora mu by'ubutare botanga ngo yoba iyo gufasha mu gisata cy'indero mu gutanga agashiruka bute kubigisha babakutsa kivi n'abakorera bushake. Ivyo kandi ngo vyokorwa no mu gisata c'amagara y'abantu kuri bamwe bamwe bita abakontraktuere muri mu gifaransa. Iyo ntererano rero yotangwa nabo bakora mu kwimba ubutare ngo yobije kuremurura abanyagihugu kubera aribo isanzwe isabwa kandi basanzwe bari mu bukene. Muri komine Kanza n'intara Butanyerera, Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture.
Jean Nahimana mu gisata c'ubutungane naho umuryango Sawanya Frodebo usaba kuri n'ubutungane ku rupfu rwahoze ari umukuru w'igihugu Sipiriano Ntajyamira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'194 yahitanywe n'impanuka yabaye ku ndege yari mureruye ageze mu gihugu c'u Rwanda hari ku wa gatandatu ndamukize ico gihe. Umuvugizi wawo Fenianse Nigaba anegura ko inyuma y'ico kiringo cose giheze ugo rupfu rubaye atamatohoza yarukozwe ko arico gituma ku giwe ibihugu vyo Burundi no Rwanda vyo bibazwa.
Twibutse ko president Ntajyamira Cyprien yari kumwe n'abashikiranganje babiri b'abarundi aribo Sidiake Simbizi na Ciza Bernard. Ikibabaje kandi giteye agahinda nuko haheze imyaka 32 icyo kibi kibishe kibaye ariko atamuco uratangwa kubagize uruhara ko kugitegura ngo kwica n'icatumye haba ubwo bwicanyi. Nta butungane burakorera kuri iyo dossier bwabo bwo muri ibi bihugu canke muza makungu mu ntumbero yuko abarundi n'imiryango yabuze bamenya ukuri kandi bagatunganirizwa. Umugambwe Sawanya Frodebo urasubiye gusaba igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi n'amakungu gushyira ingufu hamwe kugira ngo habe amatohoza yimbitse ku rupfu rwa Perezida Cyprien Ntajyamira. Hama babikoze bakarenguzwa imbere y'ubutungane bagahanwa. Umugambwe Sawanya Frodebo urasubiye kumenyesha abarundi n'amakungu kuzobandanya kurikirana ikibazo cy'iyi dosiye kugeza hazoboneka amatohoza y'ukuri azotuma abarundi n'imiryango yabuze bashobora kumenya ukuri hama bagatunganirizwa.
Ugwego gw'abashingwa manza b'igitega ruvuga ko gwashoboye kuburanira abafungwa barenga 280 mu kwezi kumwe kwa gatatu guheze. Ubufasha bwaranguwe n'umugwi w'abakenyezi muri ugwo gwego mu bafashijwe abafungwa barekuwe barenga 20 mu gihe imanza zigera ku 336 zega abafungwa nk'abo zashizwe mu mwiherero muri ico kiringo. Umushingwa manza Anita Nizigama asanzwe arongoye uwo mugwi ashikiriza kwibi byaranguwe mu kwezi kwahari wa gateka k'abakenyezi bishimishije kuko n'abagabo bantaho nikora bafashijwe. Ugwo gwego ruhamagara abanyamwuga kugira abo igikorwa cyo kuburanira abafungwa b'amikoro abayabaye nk'uko biri mu itegeko ribagenga. Kurikira Anita Nizigama.
Ibyo bikorwa babitanguye kuva umwaka wa 2019 tubitangurira mu ntara ya Ruyigi. Iyindi myaka twagiye tubona ko turiko turongereza abo dufasha mu nyuma rero niho twavuze tutireka dushiremo n'abagabo kuko abantu abo nikora mufise icaha kuva ku myaka 20 uwo ni itegeko ryanditse ategerezwa gufashwa n'umushingwa manzi. Gushika rero uyu munsi abagabo ubu barimwo badashoboye kwirihira abashingwa manzi kuko no kuzimba bazimvi rero kwashikanye itariki 27 kuburana twarashoboye gufasha abafungwa 287. Muri abo haba harimo abarekuwe, harimo iziri mu mwiherero n'izindi rero zasigaye mu nzira kuko hari zaronse amatariki yo mu yandi mezi. Zamaze kuja mu mwiherero zirashika 136. Abarekuwe barashika muri 23. ariko abo dukorana babavuka babagabo barahavuye bazi baradufasha cyane nabi bujumbura ntimwumve ngo turabigitega rero ko haguruka nka twese tugafasha bene wacu bafungiwe mu busho butandukanye kuko hari aba nabafungwa batabona ngene buburana batabona aho botangurira naho bahereza tubafashe kugira nabo bashobore gucigura ubanza sinovuga ngo bezwe kuko hari aba barakoze ibyaha bashigwa imanza babone nabo umwanya wo kumara kiringo cyo kufungwa abashoboye kurekugwa nabo bace barekugwa bagende guteza imbere igihugu imiryango
hagataho rwego rw'umuhunzi w'abarundi rwiyamereza ingendo yo kugumiza mu mamohera abantu bejejwe abagiriwe ikigongwe canke abahawe umwidegembyi w'agateganyo canke barangije ikiringo babwirizwa gupfungwa urwo rwego rwa leta rusigura ko ibi bitera uruhombo imiryango n'igihugu kuko abafungwa baguma bafashwa n'uburyo bw'igihugu kandi babwirizwa kuba bari ku mirimo yobateza imbere n'igihugu kikahungukira Tarsise Havyarimana ahagariye urwego rw'umuhuza w'abarundi mu karere k'uburengero ahamagara abagize inzego z'ubutungane begwa nabo abafungwa gushyira mu ngiro ingingo ziba zafashwe kuri abo bafungwa tumukurikire
bajya abantu bafunzwe mu bisanzwe baba ari ku kivi iyo babaye benshi mu busho bafungura batariko barakora ugasanga umwimbu bari gutanga umusaruro bari gutanga ku gihugu batariko barawutanga nuko umuntu ari muri ririya bohero ari uko amategeko yakurikije ari uko by'ukuri yabwirizwa kuba ariyo ukurikije ingene amategeko y'igihugu yubatse ababijejwe cyane cyane amaparke bagaheza bakaraba ingingo ziba zafashwe n'amasentare nk'ibi bijanye n'umwidegembyo w'agateganyo ibi bijanye n'ababa bambiswe izera ibi bijanye n'ababahejeje igihano bahawe bagaheza bakaraba bakabatezurira ku gihe turazi yuko babiriko kandi babikora mugabo tubahimiriza ko bo byitwararika cyane kugira ngo uko ingingo ziza zirafatwa abariko zija zirakurikizwa twese tukigire ikibazo ciwacu atari kibazo cababajejwe iby'ubusho abajejwe gufunga twese duhamagarewe gutabariza umwene gihugu akeneye gutabarizwa kandi tukamutabariza ku nzego zibijejwe tumutabariza kuri procureur ku mukuru wa sentare nico twese duhamagariwe
Radio Indundi Culture
Radio Indundi ikitano makuru yacu arabandanya abanyagihugu bo ku mutumba Kagwema zone mudubu gukomine mpanda mu ntara ya Bujumbura bidoga ko bataronse umwimbo ushimishije uyu mwaka na cyane cyane ko batswe n'amatongo yabo bagasaba ko bosubizwa amatongo yabo cyanke boronswa handi urongoye uwo mutumba aremeza ko umwimbo utabaye mwiza ku kibazo cy'amatongo nashikiriza kwico kibazo kigeze mu biro by'umukuru w'igihugu ni nkuru tubaza Claire Yakankundiye yashitsaho muri zone mudubugo
Abo banyagihugu bo ku mutumba Kagwema zone mudubugu komine mpanda mu ntara ya Bujumbura baridoga ko uyu mwaka atamwimbo baronse
umwimbo w'iki gihe kubera imvura yagiye igenda bukebuke byatumye tutaronka umwimbo
ese baryaraciye mu byarumye ibigori harage byarumye kwe
bakongera ko banatswe naho bahora barima
ni cyatumye kandi umwimbo utanagwira bona kubera hajya ahantu bagiye kutwugarira twaraturima ngaha mu rukoko
ahandi nta kwagiye ukwiye mu rwego kotesha yarukuru ahantu hitwa mu burembo naho hacongeye abasirikare ugiye kurimaho uri hamahero akotesha enosu katanga 50 ukayafise nkonema
ivyo babona ko bitazoborohereza mu gushira mu ngiro igisabo cy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu hahimbazwa umunsi nyafrika wahariwe kugaburira abana co guterera mu gufungurira abana mu mashure
tutarimwe baratwankiye ngo ntidushobora kurima ngo nitongo rya leta nuko nta kintu duvise
abo banyagihugu rero basaba gusubizwa ayo masi bavuga ko barazwe na base babo
je no saba ko nibadusubira ijya mirima turi bitari bukunda hasi batondera hani no leta ko arifise ubushobozi ni turondera hani hantu dukora imigambi kugira turi mu miryango
umukuru w'umutumba wa Kagwema Zakari Buntu n'Imana aremeza ayo makuru
izuba n'igishi imvura ntiyaguye ishimishije yagiye bankeya kandi haba n'ikindi kibazo cy'uko harabene gihugu batarosaba kubita isuka yivanye n'ikibazo cya NSN Park ni kuvuga ko musango yaraguye icyo yagura mu matongo y'abenegihugu bituma rero abenegihugu bataronka aho bakubita isuka muri uyu mwanya n'uwarose akantu gatoya yo kota karima hijya mu mitumba duhana imbibi kubera ko izuba naho murabona kujya cyaka ntibashoboye kwimbura
naho biruko buramatari w'intara ya Bujumbura Alois Ndayikengurukiye yemeza kwico gice kiri mu vyimbuka cyane
mu ntara ya Bujumbura dufise ubutunzi bwinshi mu vy'uburimyi ubutaka bwacu nko mu bizi buramera cyane
mu ntwaro bemeza ko ico kibazo kiri mu biro by'umukuru w'igihugu bagashikiriza ko bakirindiriye inyishu co kimwe n'iyindi mitumba ya cyabiza na kagaragara ifise ico kibazo amasari ku buringanire bw'ihe gitari za babihumbi bitatu n'amajana 224 niyo yatswe abo banyagihugu
Claire ya kangondiye ano makuru tuyasozere mu gisata cy'amagara y'abantu ikigo cyitwarika abana bafite ingorane mu dutsi nsoza bwenge bita tarita kumo kibona ko leta yoshinga ibigo byotuma abana bavuka bafise bene ivyo bibazo bagabanuka mu gihe abaharugwa ku majana 359 bamaze kumenyekana ko bafise ico kibazo uje runyigisho muri ico kigo pastor Kwizera asigura ko abana nkabo baguma biyongera kandi bisanga bugaranye mu mazu Pastor akavuga ko ivyo bigo vyotuma uwo mugwi wabo bana vyotuma uwo mugwi wabo bana uja habona tumukurikire
Dufatiye nko kubana bavuka nk'umwana umwe mu bana ijana abafise autisme hama biraza gutandukana ku bahungu no ku bakobwa usanga ari umukobwa umwe ku bahungu batatu kuri bane abahungu nibo babaza kuba benshi gusumba abakobwa ibitigiri bitera byiyongera ngira twofata yuko bwa mbere hariho kutanabimenya ngo bashobore gusuzumisha ibitigiro bibandanya biduka no kubahuka kuri bamwe bari bibaza yuko ari ingwara canke ari ama shetani canke ari kindi kintu kumva yuko hari abandi bantu bashobora kubabwira ico umwana wiwe ashobora kuba afise kugira ashobore no gufashwa mu buryo bumubereye ico twosaba nka leta y'u Burundi nuko ibigo nk'ibi byogwira kugira umugambi wo gufasha abafite ikibazo cha autisme babe baronka ubufasha bubegereye ntibibe biri ahantu hamwe gusa bikwire igihugu cyose hama nabashoboye gufashwa nkabashoboye kuja mu mashuri boroherezwe mu nyigisho hama abatagiye mu mashuri bagiye mu bikorwa by'imyuga nabo nyene boroherezwe mu kibano
ni saa 12:34 ni nahano duciye tugarukiriza no makuru kuri uno mugoroba ndabashimire mwese mwarimu duteza amatwi bakoze bagenzanje bamfashije kuyegeranya shimiye kandi Matiyo yabona Yesu yakatuma amajwi bashikira aya makuru mwariko mwashikirizwa na Kristalizare Imana ndabifurije mwese kuranirwa mu banyu no mu vyanyu murakoze